Warubondo na gache kari mukarele kiki ya gachimbo, kari mulizo ne gatumba, komine mutimbu, zinara ya Bujumbura, izuki zina ya Bujumbura rirare, niho kilometero 15 hafi, uvuye ku mugwa mukuru Bujumbura, Ujibuvira, muri Republika ya Demokrasia ya Kongo, inama nshikiranganji yo muri yindwi irangiye, yashinze ingingo kwa ukarere, kohabwa abanyamitahe, na cyane cyane mva makungu, kugira ngo baharangurire imigambi, intumbero nyamukuru ni zitatu. Ukoroheza wagwiza tunga, ukugwiza ibyo Burundi bushora hanze y'igihugu hamwe n'ukugwiza amafaranga y'agaciro. Philippe Nzobona riba umuvugizi wa leta.
Nkuko biri mu bindi bihugu bitari bike cyane cyane mu byo muri aka karere. Akarere kadasanzwe mu by'ubudandaji, karere kagiyemo n'amategeko adasanzwe mu bijyanye n'ubudandaji. Atandukanye n'ayasanzwe akurikizwa ahandi mu gihugu. Intumbero nayo ikaba ari yo gukwega kwega abanyamitahe n'abanyamahanga bipfuza kurangurira ubudandazwa bwabo mu Burundi kugira ngo baronge aho barangurira imigambi yabo boroherejwe ukugwiza iby'igihugu gishora hanze, ukugwiza amahera y'agaciro yinjira mu gihugu no guteza imbere ubutunzi rutibagiye n'ubwiza ubuzi. Ni muri iyo nzira rero akarere ka Warubondo karimo izone Gatumba mu ntara ya Bujumbura ariko kabaye karatogwa n'uwo mugwi.
Akarere k'imbo karimo agace ka Warubondo kegereye uruzi Rusizi rwisuka mu kiyaga Tanganyika. Urwo ruzi rurakunda kurenga inkombe rugatwara imirima n'amazu. Leta irahumuriza ikavuga ko ivyigwa vyakozwe vyerekana ko atacobuza ko abantu baharangurira imigambi.
Fokubitsa yuko inama yashikiranganje yari yihweje iyo nteguro, ariko ibonye aho icyo kibanza cya Warubondo giherereye ikaba yaragize amakenga ishyiraho umugwi uzobanza kwihweza neza ko nta ntambamyi zitandukanye ishobora gushikira abazoharangurira imirimo nk'imyuzurira y'amazi cyangwa izindi impanuka. Uwo mugwi kandi ukaba wari wasabwe kuzoraba yuko atabindi birere mu gihugu bishobora kurangurirwamo bene icyo gikorwa. Inama y'abashikiranganje imaze gushikirizwa iby'uwo mugwi washyitse ko yaremeje iyo nteguro, ikiranasaba yuko bene ibyo bibanza byogwizwa no mu zindi ntara z'igihugu hagatorwa ibindi bibanza bishobora kurangurirwamo iyo mirimo.
Ako karere kadasanzwe k'ubudandaji zone economique speciale mu Gifaransa ribaye irya mbere kiyumvirwa mu Burundi. Leta mbere ikaba yashyizeho urwego rujejwe kugatunganya. Eloje Burikaneza, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.